Jansen Degeya w'imyaka 56 ari mu banyagihugu babwirizwa kwimuka mu karere ka Mbazami duha simvukira yaho yari hasubukiye kubera inzara ya mwomoye aho yahoraba atashimye kuvuga izina yabwije ujya Amerika ko atakinda rindiriye ataruguta komoka agahunga igihugu
urabona ko afashe ingingo yo kuturanduza imyaka ibigori bafashe ingingo yo kutubuza kurima kandi nyakuba president wa Repubulika yavuze ko tugomba kurima aho hose hatarimwa tukabyaza inkumbu tukagaburira abana hanyuma tugasagura n'icyo dushyira mu mufuka kubera ko twaje tutaryohewe kuba hano kubera yuko aho twavuye ntihari hatumereye neza nyakubahwa mutangazamakuru turagusabye by'ukuri mutubwire nyakuba president wa Repubulika yuko twebwe tubangamiwe aduhitiremo kimwe aho gusubira bacu umugani ngo ntawusubira aho yavuye aho kugira ngo dusubire twavuye duhunge
Estatu Ishemeze afite imyaka 40 akaba ari umurimyi afite abana 9 avuga ko asa n'uwaguye mu gahundwe yumvise iyo ngingo yemeza ko we n'uruvyaro rwiwe bagiye kwangara kandi atako bazosubira kubaho
cyabuye ingingo n'inkuru y'injaha mugongo iki mugongo abarimyi n'ababyeyi abana bamwe bamwe bigaho twagera dufatira ingingo nk'iyi nk'umubyeyi wacu nticari gihagije by'ukuri rero nukudushikira imbere mudushikira umubyeyi wacu duhagarara igihugu cyacu cy'u Burundi uko twatwangajwe tuje mu mahanga kuko tutagira aho tuba hano mu gihugu cy'u Burundi
n'abagabo bandi basaba ko iyo ngingo yoba irabangiriwe ko n'imiburi buri bagahabwa umwanya wo kwitegura no gusarura utwo barimye
iratubahe amaboko y'umugongo turabarundi tuvuka mu Burundi igihugu nico abarundi none twebwe by'ukuri mwumva ko tugiye kuja he tubehehe
ngiye kubaho nabi n'uturima sinovuga ngo ubu hari ikintu nakimene niba nivuga ati hari ikintu kizomfasha ubu ngiye gupfa
ntago bitunezereye byaba ari kuduha umwanya wo kwitegura kugira ngo tuzorabe basi tuzohave kwari mu matongo ya leta mugato have twategura natwe twarose nkabo twoshiramije
kahime rizoza bura matari w'intara ya Cibitoke yemeza ko ari ingingo ntabanduka narijya bahaba ari amatongo ya leta bihagiye avuga ko bahabaye basana bari mu gahinga kubera ataho bivuza ata amashuri y'abana hari hakaba no ku nkengera z'ubuzi rusizi hakorerwa rucuruzwa rwa magendu ruteye ubwoba
ubwa mbere nta vuriro rihari ubwa kabiri nta shuri narimo rihari abana bose bariko baravukirayo ntaho bafise biga kandi aho ni ku rusizi hari amazu yubatse ku metero 10 z'uruzi ni hahandi bya bindi byose bijanye na fraude niho babicisha kuko uja butushikira mu nzu ugacutekereza ukadovayo ubijana aho wigombeye abantu bose rero ni ngombwa baveyo basubire baje bapfa nayo mpamvu mwabiye ko twazindukiye yo gukoresha iyi nama tubamenyesha yuko ku itariki imwe y'ukwezi ku 11 ko bose adabavuye ko tuzosubira tugenda dusanga aho hantu hose abataravayo ubuzu rwaduca tububomora
uyu muyobozi w'intara avuga ko ikindi cyatumye hafatwa iyo ngingo ari kiza cyakorera kimaze iminsi kirandagata uramatari bizoza nagabisha abajeje intwaro ku nzego z'ibanze ko badashize mu ngiro ingingo bazohanwa bikomeye
nimba muri ntacu bitoke tuhamo habonetse korora ya mihera muri ako gace ari naco gituma iyo ngingo yari nzi nafatwa ko bose bovayo ngo ndamo hamo duhamagariye abajeje intwaro bose bari muri ako gace ko ahantu hose tuzosanga hari kandi kazukanyegeyeyo ubwo murimo uzobuhegereye udocufatwa na jeje intwaro maze ucukurikirana na jeje intwaro ibizova mu bigaburirwa ntaho nikora hanyuma nako kazokongera gasambugwa mugo nibyo abandanye uko abantu bahajejwe indongozi zaho hantu zizofatwa kuko bizaba biriko birabayo babitse
kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ijwi rya Amerika rifatiye ku makuru ryahawe n'abajeje intwaro n'amagara y'abantu mu ntara ya Cibitoke n'imiburiye buri abantu 226 ni bamaze kwandura indwara ya korera muri komine Rugombo baturuka ku misozi 6 kuri 17 wigize iyo komine icya kabiri cyabo bagwayi bava mu gace ka Mbazami duhabura amatari bizoza yategetse ko abantu bakimukamwo bakaja kurondera handi baba kugera ku itariki ya mbere yo kwa 11 kubuza aho gace kimbuka cyane biterwa nka byose birimwa ku butaka bw'u Burundi kama kibonekejemo abanyagihugu b'imvukira bizindi ntara baje gusuhukirayo canke kuharobera akatari gake barakubaho baba buri gihe bakidoga ko ari ingingo z'agahotoro zibazategetswe na bamwe mu bategetsi b'imvukira babona inyungu muri aya matongo amaze kumenwa umushike rero nyoburika neza ijwi rya Amerika.